Marie-Claire Kazeneza.
Amahoro nshuti bakunze mwese muduteze yompi kaje mu murano makuru yo kuri w'Imana igenekerezo rya gatandatu gitugutu ingingo nkuru yagize leta y'u Burundi iramenyesha kugiye guhagurukira aho burimwe bw'igitegwa cikawa mu namashikiranganje yo kuri wa kabiri Faustin Ntawagwamiye yashikirije ko hategerezwa gufatwa ingingo n'amategeko bijanye n'itunganywa gico gisata nayo ikibanza c'icenda intara ya Gitega yaronse muri ca kibazo ca leta ari ca Concours National ngo kirashimishije nkuko byashikirijwe n'umuyobozi w'indero n'inyigisho z'ubuhinga kuri wa gatandatu muri iyo ntara ariko rero akidogera abarimu bacerwa ku mirimo yabo tubafitiye na yavugwa mu makungu mu mpera z'ano makuru muraza gukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru uriko atuma amajwi abashikira ni Eric Uwimana sangwe ikaze ano makuru tuyahere mu yavugwa mu gisata c'uburimyi leta y'u Burundi iratangaza kugiye gusubira gufata mu minwe igisata c'ikawa nyuma y'inamashikiranganje yabaye ku munsi wa kabiri w'inondwi turiko turasozera umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi yasiguye ko ico leta yari igamije mu gukuramwo akarenge itagishitseko ahubwo ngo ubutunzi bw'igihugu bwarahahombeye Prosper Ntawagwamiye agashikiriza ko hategerezwa gufatwa ingingo n'amategeko bijanye n'itunganywa ry'ico gisata tumukurikire amajwi we tukayakesha bagenzi bacu bo ku radio nkuru y'igihugu
ikawa yatanguye mu Burundi mu mwaka w'1920 gushika mu mwaka w'1976 igisata cikawa ahanini cari mu minwe y'abigenga ariko umwimbu ntiwigeze utera imbere kuva mu mwaka w'1976 gushika mu mwaka w'1991 leta yarakoze ibitari bike kugira ngo inagure ico gisata kubera utwigoro twa leta umwimbu waraduze ubutunzi burisununura mu mwaka w'1991 leta yarakuye akarenge muri ico gisata intumbero kukaba kwari ukugira ngo abarimyi b'ikawa bahabonere akunguko ikawa y'u Burundi ihiganwe n'izo mu bindi bihugu rero no guha agaciro amatungo ya leta akoreshwa muri ico gisata ibyegeranyo by'amasuzuma y'iyo ngingo ya leta yo gukura akarenge mu itunganywa ry'igisata c'ikawa zerekanye ko iyo ngingo yaribagiye uruhara ntangere rwa leta ugukura karenge kwa leta mu gisata cikawa kwateye ingorane nyinshi amategeko yisungwa mu gushira mu minwe y'abigenga ico gisata ni menshi kandi ntatomoye neza kenshi mbere akanavuguruzanya inzego zikurikirana uko gushira amashirahamwe ya leta mu minwe y'abigenga zisa n'uko zidakora inzego zijejwe gukurikirana igisata cikawa ntizikora nk'uko byari byategekanijwe mu gihe leta yakuramwo akarenge kubera ibyo byose ico leta yakurikirana mu gukura akarenge mu gisata cikawa nticashitswe ko ndetse ubutunzi bw'igihugu bukaba bwarahombeye cyane ingaruka zabaye igabanuka ry'umwimbu n'akanovera cikawa kubera ivyo leta ibwirizwa gufata ibintu mu minwe isubiza akarenge mu gisata cikawa habwirizwa gufatwa ingingo mu bijanye n'amategeko n'itunganywa ry'ico gisata mu bice byacu byose no kuvuga kwirima no kwimbura kuyihingura no kuyidandaza niyo ntumbero y'uwo mugambi washikirijwe uwo mugambi umaze kwemezwa hazocashirwaho amategeko mashasha atuma leta igira uruhara rubereye muri ico gisata inama shikiranganje imaze guca hirya no hino uwo mugambi yarawushimye cane ikirawemeza yacishiraho umugwi uzoshira ku rutonde urukurikirane rw'ibizorangurwa mu ishirwa mu ngiro ryawo hafatiwe ku bibazo uwo mugambi werekanye ico gikorwa kizoshikirizwa inama shikiranganje mu kiringo c'ukwezi kumwe
Prosper Ntawagwamiye munyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi ano makuru tubabandanirize mu ntara ya Muyinga ibiciro vy'isima vyaraduze Muyinga aho umufuko wadandajwe amafaranga 25,000 bugeze ku 30,000 bivanye n'umudandaza muhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga mu by'ubutunzi akavuga ko gushika ubu hatamudandaza ajwi nk'uwujejwe gushikana isima mu ntara ari naho bigora gukurikirana agasaba abaguzi kumenyesha abategetsi abadandaza bikika mu kiza ngo bazofatirwe ingingo i Muyinga duhamagara Dieudonné Nzeyimana
Mumangazini atumbereye cyane cyane mu burengero bw'isoko nkuru y'Imuyinga niho habarizwa ibikoresho byo kubaka amazu nka byose ibiciro bitera biduga isima kakabagaheta mu kiringo cy'indwi imwe haraho yagurishwa ibihumbi mirongo ibiri n'icyenda ku mufuko ku wa gatandatu harabayicira ibihumbi mirongo itatu na kimwe ku mufuko abandi ibihumbi mirongo itatu na bitatu babaza icyo bivako ngo hari ubwoko bubiri iyikorerwa mu Burundi n'iva hanze abadamu ndaza ngiyo ya doze nta kundi biri bugende ni ngombwa ibiciro biduge tubajije mu ntwaro niba hari kiriko kirakogwa ngo hacongegwe ibijanye n'ibiciro by'isima badende Jumayine umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Muyinga mu by'ubutunzi avuga ko baticaye ariko bibagora gukurikirana neza kuko nubwo hari isima ihingurwa mu gihugu atamudandaza wongahe Muyinga azwi ko afise amasezerano yo kuyishikana mu intara inavyo byotumye yoroha gukurikirana nk'uko biriko bigenda ubu ku kwidandazwa by'isukari asaba nyabu n'abaguzi ko nabo bafasha bakaza barabimenyesha intwaro Imuyinga cyo donenze Imana kabyo isanganiro
Kuisa sandatu ni minota mirongo itatu ni tatu tuvi Muyinga dukubitire mu ntara ya Gitega mu gisata cy'indero umuyobozi w'indero n'inyigisho z'ubuhinga mu ntara ya Gitega arashimishwa n'ikibanza cy'icenda yarutse kuronka muri ca kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha kuri wa gatandatu mu ntara ya Gitega uwajejwe indero muri iyo ntara yashikirijwe ku iyo ntara yahori ba mu bibanza bya nyuma ariko kandi akidogera abigisha bacerwa ku kazi inkuru tubaza Gerard Nibigira
Umuyobozi w'indero n'inyigisho z'ubuhinga mu ntara ya Gitega Bernard Ndabagamye arashimishwa n'ikibanza iyo ntara iherutse kuronka muri cya kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri y'inyuma y'ishuri shingiro
kukijyanye n'ikibanza bati ikibanza cyiza cyane mara twaragiye munsi yacu ni ikibanza cy'icyenda tumaze imyaka yose umuyobozi w'indero mu ntara ubayeho tari kaje munsi ya cumi na kabiri
kugira ngo iyo ntara ntitakaze icyo kibanza ahubwo ije imbere gusumba asaba abigisha n'abanyeshuri gukorana umwete
ku barezi ni uko bo kuyitanga batiziganya kugira ngo bafashe abo bajejwe kurera kugira ngo bagire aho bishikanye cyane cyane mu bumenyi ku baregwa naho tubasaba ko bo kwitaho yigwa bakajya kure y'ibasamaza ko azoza kabo ari mu ikaye
ariko rero ngo hariho abigisha bagikora nabi na cyane cyane abakererwa ku kazi barindiriye ibibunguruza
utara karoro kabusanga tumara umwanya munini bahagaze ku mabarabara barindiriye kibashika niyo bakora kandi byari gushobora kubaho nyene hafi y'amashuri rero bigaca bigira ingaruka mbi ibyawe n'ivyigwa kuko usanga bica bigora nyene ivyigwa bihera
nawe Maria Tabu Micheli arongoye urunani rw'amasendika y'abarimu kosesana Igitega ngo arashimishwa n'uko leta yatanguje ingendo yo kuganira n'abigisha no kubadugiriza agashahara
mu gihe giheze wasanga hari ingendo yo guhesha akazi igihe kinini no munsi rero n'agahembo uko leta yahavuye yumva yuko ikintu yoshira imbere ari ibiganiro ibyo biganiro rero byarabaye kandi byahise ku kintu gikomeye cyane haraba amasezerano aha akarusho umwigisha kuva kuraba ukuntu uza barakosora buke buke usoma ibyo mwishara bwawe busanzwe buri mu bakozi ba leta rero mbere turindiriye n'ikindi kijanye no gutunganya neza rero ibijanye n'imishahara
ni mu gihe kuri wa gatandatu ubuyobozi bw'indero n'inyigisho z'ubuhinga mu ntara ya Gitega bwari bwifadikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha Igitega Jean Nibigira ku bwa radio Isanganiro
urudandazwa rw'ubuswage ngo rurashobora gutunga imiryango itari mike byo bishikirizwa n'umukenyezi w'umupfakazi abudandaza ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ni muri komine n'intara ya Rumonge akavuga ko bashobora kwigisha abana no kubafungurira buramatare w'iyo ntara Juvenal Bigirimana agashima umugambi nk'uwo mbere agasaba n'abandi bakenyezi kwijukira ibikorwa byoshobora kuduza amikoro yabo ni nkuru tubaza Vestine Butoyi
Faida Nduwimana numukenyezi w'umupfakazi nk'uko abishikiriza twasanze ku mweya w'uburobyi wa Rumonge uri muri komine n'intara ya Rumonge ahasanzwe adandariza ubuswage avuga ko yabitanguye kuva kera akoresheje umutahe muto yari afise kugeza ubu ngo ntihari umupfakazi Faida Nduwimana aremeza ko urwo rudandazwa rumutungiye umuryango kuko bimwe mu byo yishoboza harimo kwigisha abana biwe batanu
akungunkura umuntu kubando nk'akarasiyo k'abana abana bararya nkabigishamo nkapangamo inzu nicyo kimbeshejeho n'ubu nyene bumbeshe giye gushikisa
zimwe mu ntamba myagira ariko ngo nuka tararo nk'ukuntu nashobora kubika neza ubuswage ku buryo umari imisi ntibwonone kare
inama midufite gusa no kwajya bo wabura imisi 3 imisi 4 tukabura isoko ababugura ubugari ukamerwa nabi ukamerifira bumaze kumerifira ni tuba twirose ababugura ubugari bucabwa nabi agataye kakaba kanugidente ukabunze tukaje tubaho nabi maka tukagenda kukopesha kugira tudandaze turonko kuntu abana bashobora kubaho
buramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana arashimira ibyo bikorwa by'uwo mukenyezi ngo kuko biratuma umuryango ubaho neza
turabashimira igituma tubashimira kugira tubatera intege nuko bobo bagomba gukoresha amaboko yabo kugira ngo baronke ubuzima kandi bakoze kandi biratuma imiryango yabo ibaho
ku kibazo cyo kubura uko babika neza ubuswage bwa butadandajwe Juvenal Bigirimana abahanura kurangura ubwo bashobora kuronkera abakiriya cyangwa bagaca bashorera ku yandi masoko ubu bagasigaye anatera kama abandi bakenyezi bakireza amaboko kwijukira ibikorwa zoshobora kududza mikoro y'imiryango yabo
tugume mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu umuryango w'umunyeshure yahagaritse kwiga inyuma yo kwibaruka umwana bivugwa ko ari umurezi ku ishure ryo muri komine n'intara ya Bururi urasaba ko umurezi yaherutse gusubira gufatwa atorekugwa intaye idashashe nk'uko vyigeze kuba mu ntango umurezi akekwa ko ariwe yari yatwaje inda umunyeshure akaba yaramaze kwezi kurenga avuye mu kinyegero mu nyuma yo guhunga gukorwa ko igipimo ca ADN ngo arabe ku mwana atari uwiwe nk'uko bari babisezeranye n'umuguyu n'ama nkenguza amateka ukurikirana iyo dossier Jean Pierre Misago
Inyuma yo kunyegera mu kiringo cy'amezi arenga abiri uwo murezi munyabigega yaragiye habona mbere aranatonda ku mirimo yiwe kuva mu ntango z'umwaka w'ishure turimwo imbere y'uko asubira guhagarikwa na parke y'ibururi ku muhinga mu kuri uyu wa kane nk'uko muri parke ibururi bavyemeza ariko ivyo ntibihumuriza ababyeyi b'umunyeshuri bivugwa ko yatwaje inda gushika ubu akirindiriye gusubizwa ku ishuri mu nyuma yo kurera umwana yibarutse ababyeyi b'uyo munyeshuri shure bafise amakenga ko ashobora gusubira kurekugwa intahe idashashe nkuko byagenze mu ntango y'iyo dossier imbere y'uko uyo murezi avamwo akanyegera ku isango bari bumvikanye n'umugwi inama nkenguza amateka ukurikirana iyo dossier ngo haje gukogwa ibipimo vya ADN barabe ko uyo mwana atari uwiwe koko aho bigeze ababyeyi basaba ubutungane ko bukora akazi kabwo muri parike ibururi bemeza ko naho ibipimo vya ADN bitoba birakogwa bafise ubuhinga bwo kumenya ko koko uwo mwana ari uwo murezi canke atari uwiwe ibitanyura bamwe mu bakenguza amateka bari mu mugwi ukurikirana mwe n'izo dossier bavuga ko iyo ubwo buhinga bari kuba babufise bari kuba babukoresheje kare bakavuga ko inama nkenguza amateka itazohemuka icyo kibazo kitavuye mu nzira jambye mitagi bururi radio isanganiro
Amakuru yo mu makungu
mu gihugu cha Tunisia amatora abashinga amateka ariko arabakuru w'Imana naye mu gihugu cha Burkina Faso abacukuzi b'ubutare bashika 20 bo mu karere ka Sumba barishwe mu gitero cyo kuri wa gatandatu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho havugwa abantu barenga 1000 bakize umugera wa Ebola Idonido na Onera Mucho
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo leta yaho imyesha kwitigira iby'abagwayi ba Ebola bagabanutse ivyo bikaba byashikirijwe kuri wa gatandatu n'ujejwe gutanga amakuru mu biro by'umushikiranganji wa mbere ari kumwe na Jean-Jacques Kumuyembe atwara umugwi w'abahinga ujejwe kugwanya ikiza cya Ebola uko tubisoma ku radio ya France ya RFI abategetsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu OMS bavuga ko banezerewe kubona abantu barenga 1000 bamaze gukira umugira wa Ebola mu gihe yaciye umwaka umwe gusa cyukiza giteye mu cyo gihugu abantu 2000 akaba ariwe bamaze guhitanwa n'uwo mugera wa Ebola muri Burkina Faso abacukuzi b'ubutare barishwe kuri wa gatandatu nk'uko tubandanya tubisoma ku radio ya France ya RFI mu gihe igitigiri n'abanduka c'abapfuye kitaramenyekana abajeje umutekano mu cyo gihugu bashikiriza ko abantu 23 ariwe bishwe n'abihebyi bo mugwi w'abajihadiste nk'uko tubandanya tubisoma gusho gitero ngo cuba cakudwe n'abihebyi kene kudimanganya abashukuzi w'ubutare muri ako karere ka Sumu turangiririze mu yavugwa muri Tunisia aho abakandida 15,000 by'abashinga amateka bari ku ntonde zishika 15,500 mu gihe kuri w'Imana ariho haba amatora y'abashinga amateka
Tugushimire onera muco kuri ayo makuru avugwa mu makungu yageje kudushikiriza nino ngaha makuru twaitwa bateguriye aci yarangirira mu kanya bagenzanje Francine Ndoku bwayo na Eline Benny bigira barabashikiriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mugire umunsi w'Imana mwiza.
Turabara mukije tubahana ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru.
Ukurondera ukuri uko bigenda kose ngo ntivyakirwa kumwe na bose byandikwa n'ikinyamakuru wacu.
Umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha Severe ngo maze iminsi mu gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bagandaguwe mu maguma atandukanye Uburundi bwaciyemwo etego n'inyigisho ku banyagihugu ziriko ziraburuta vanako. Ariko nk'uko byiganwa n'ico kinyamakuru abanyepolitike bamwe bamwe nabo mu mashida hamwe adaharanira icaro vya politike babona ko aramayeri yo kunyegeza ukuri. Icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu Leonce Nyenda Kumana ababazwa n'ico yita ikoreshwa rya politike ry'uwo mugwi asigura ko ubutegetsi buhari ngo bugomba kwerekana ko bwitwararitse imibabaro y'abarundi bamwe bamwe aho rero ngo nukuvuga abahutu nk'uko mugenzi wacu abandanya vyandika.
Ubuserukire imbere y'amategeko ishirahamwe on Europe Burundi Gilbert Bekonjangwa wewe ubona ko igikorwa uwo muguri kurakora ngo kiri mu byo jejwe ariko rero on Europe Burundi ngo byizera ko leta izohakazi abashoboye kwiga bakamenya neza abo bantu bishwa baribo. Naye ku ruhande rw'urongo y'umugambwe ipedezi gamibanga umugwi seve ngo tegereza gukora amatohoza yawo yimbitse. Abdul Kasim ntahakana ko umugwi seve ushobora kuremerwa mu gikorwa cawo. Ku ruhande rumwe ngo nababuriye mu magume boba bashaka kwihuta kumenya ukuri, ku rundi ruhande ngo nabakoze amabi bifuza guhindura ivyavuye mu matohoza y'uwo mugwi leta ngo irashobora gushiramwo ukuboko mu bikorwa by'umugwi Severe nk'uko uwo mukuru w'umugambwe abyiganira iwacu.
Ubushinwa bucishije mu buserukizi bwabwe Bujumbura bwarahaye Burundi kuri wa kane imfashanyo y'imiti n'ibikoresho byo gukinga Ebola.
Itororokanizo ry'amakuru wa BPR ryandika rimenyesha ko ari imfashanyo yo kugarukira ku banyagihugu ifite agaciro kagera ku bihumbi 600 arenga by'amadolari y'Abanyamerika. Iyo mfashanyo igizwe n'ibikoresho byo kwikingira ku bavuzi, imiti yica imigera y'indwara n'ibikoresho byo gusuzuma imigera y'ikiza cya Ebola hamwe kandi n'ibikoresho byo gukinga.
Ko nacho jandika kubijanye n'ikirimba ngo nakaryo ko kuduza mikoro y'ingo n'imiryango bikenye.
Ikigega mpuza makungu kirabitera mbere y'uburimyi FIDA biciye mu mugambi w'iterambere PRODEFI ngo biriko birahindura uburyo ingo zikenye zo mu gihugu hagati zibayeho mu gushiraho intererano zo gushigikirana biti ikirimba. Mugenzi wacu yandika ko imigwi irenga 1,300,000 y'ibirimba imaze kuronswa ingurane irenga miliyari 3 z'amafaranga y'amarundi ibishimisha abayironka ngo bigizwe n'ibice 70% by'abakenyezi.
Amakuru ashikije n'inyamakuru.
Ikinyamakuru cy'abigisha La Voix de l'Enseignant cyandika ku munsi mpuzamakungu wari wabigisha uhimbazwa kwa gatanu gitugutu kuva utangujwe n'ishyirahamwe UNESCO mu 1994.
Ngo nakajya ko kwibuka abigisha bo ku isi hamwe n'abahebera ubuzima bwabo bwose mu kugira ubushakashatsi mu bijyanye n'indero n'inyigisho. Icivugo catowe muri uno mwaka ni abigisha bakiri bato niryo shingiro ry'umwuga. Ku bw'ico kinyamakuru citaho ibijyanye n'indero, ico civugo ngo nico guhamagarira abafata ingingo gutorera inyishu ibibazo biri muri ico gisata kugira incabwenge z'abakiri bato bafise impano bahurumbira uwo mwuga.
Ivyo bibazo ngo nibijanye n'imishahara, ugutanga akazi, uburyo abigisha bakoreramwo hamwe n'uburenganzira bwabo bwo gukukuruka. Mugabe ico kinyamakuru kinegura ko mu Burundi kiravye ubusumbasumbane buri hagati y'inyigisho zitangwa kubigisha hamwe n'ivyigwa batanga, imishahara bahabwa, ukuburabuza uburenganzira bwabo ngo biragoye ko abigisha bisununura mu mwuga wabo.
Nayitoro kanizo ry'amakuru Net Press ryandika ku gashimwe kahawe Umurundi akingira amashamba.
Kuigene kerezo giambele gitugu tuno mwaka niho habikora ni romoza makungu rigira milongi wili nagatanu kishida hamwe gia makaminuza akorubu shakashati kumashamba kiaha ya kashimwe kambele kumonu akingira mashamba mwegihugo cha Bahezid hamwe numurundi Leonidas Nzigiyimha net press ere kanako uo murunda akingiri widu kihije azugi chane mkuma ya radugi jubuzi magwa wanyagihugu mwijanya ni mibereho ijanya nogu fungura kugiruruhara mkugavuli labana nogu kingira mashamba
Igetoro kanirizo, lirongera rikandika ko Leonidas Nzigiyimha yafashe ya mbere mu kwegeranya abatwa mu gutunganya amashamba mu gushira abagera ku 130 mu mashirahamwe yo kwisumamwo mu gihe bari mu buzima bwo mwibarabara ngo barashoboye kwigurira amatongo mu ishamba rikingiye rya bururi aho bashize amazu kuva ico gihe ngo baciye bacika abanyeza mu bico kibira cari kigeramiwe n'abagikoresha bitarekuwe n'amategeko ariko no munsi ngo ikaba gicungerewe
ahari naho duce dusozerera ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashikirijwe na
Erini Bell nibigira
afadikanije na Francine ndio kubgayo ibihe byiza hose muherereye naho
amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru.